radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Veniste Nshimiyimana mu Rwanda mutumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Malawi, abapolisi n'abashinzwe umutekano bakoze umukwabu mu mpunzi zikomoka mu karere k'ibiyaga bigari.
Abantu bari baryamye nk'uko basanzwe baryama mu bindi bihe byose mu bushakashaka, ubwo hari nk'isaha 10 z'ubuca niho igipolisi migrasiyo n'inzego z'umutekano zabyukiye mu mashopo no mu ngo z'impunzi zose zikorera mu mujyi wa Rirongwe, hafi amakete yose y'igisagara cya Rirongwe. Abantu bafashwe aho basanze mu ngo.
Isimonzi Gamasabu uvugira impunzi zikorera hanze y'inkambi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe w'inyeshyamba wa M23 uravuguruza amakuru avuga ko ingabo zabo zagarutse mu turere wari waravuyemo. Abategetsi b'ibihugu bitandatu bya Afurika baritegura kujya muri Ukraine no mu Burusiya mu rwego rwo kureba uko bakumvikanisha impande zombi zishyamiranye. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Uhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, turi kumwe na Oriane Itangishaka na Diane Nindahazwe. Banki y'isi yose yahagaritse imfashanyo y'amafaranga arenga miliyari y'amadolari yari yarageneye imishinga itandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Diane Nindahazwe.
Banki y'isi yose ifite icyicaro ari Washington DC ivuga ko yahagaritse iyo mfashanyo kubera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakuyeho yongera ihindagura imwe mu migambi yari mu masezerano hagati y'izo mpande. Albert Zefak aserukira ibanki y'isi yose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeza ko mu guhagarika iyo migambi no kuyihindagura leta y'ico gihugu itigeze ibimenyesha banki y'isi yose. Eka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ntiyigeze igishwa inama nk'uko uwuserukira banki y'isi yose muri ico gihugu abandanya kubisigura. Amafaranga arenga umuriyari w'amadolari ibanki y'isi yose yemeye yari gukora mu bisata by'ubutabazi n'imigambi y'iterambere itandukanye muri Kongo. Mwikete yarungikiye umushikiranganji ajejwe ikigega cya leta muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibanki y'isi yose Banque Mondiale mu Gifaransa yavuze ko iyi ngingo izogira ingaruka ku banyagihugu bagera ku 600,000. Muri bo hakaba harimwo abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'abafashwe ku nguvu. Muganga Hadeni Mukwege yigeze kuroswa agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel, yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ko yakiriye nabi ino nkuru yise mbi cane. Ikigo ciwe Fondation Panzi kiri mu vyari kuronswa kuri iyo mfashanyo. Banki y'isi yose muri iryo kete ibandanya ivuga ko irindiriye raporo y'ingene imiliyoni 91 z'amadolari ya Amerika yari imaze gutanga mu muriyaridi urenga yemereye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakoreshejwe. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe ikigega cya Kongo yavuze ko akirindiriye uruhusha ruva kwa president wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi kugira ngo agire icyo atangaje.
Abategetsi b'ibihugu bitandatu bya Afurika baritegura kujya muri Ukraine no mu Burusiya mu rwego rwo kureba uko bakumvikanisha impande zombi zishyamiranye.
Ibihugu vya Afrika vyifuza kugira uruhara mu gutorera umuti intambara ya Ukraine n'Uburusiya ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Senegal, Misiri, Zambia na Afrika y'Epfo. President Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje no makuru avuga ko impande zitandukanye zirimo ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'umuryango w'umwe bwa Afrika zamenyesheje uyu mugambi kandi ziwushigikiye. Cyril Ramaphosa atwara Afrika y'Epfo yavuze ko mu mpera zindwi iheze yavuganye kuri telefone na president w'Urusiya Vladimir Putin kimwe n'uwa Ukraine Volodymyr Zelensky abamenyesha ivyo no mugambi kandi bompi bawemeye. Itariki abategetsi b'ivyo bihugu bazokorera ko urugendo rwabo mu Burusiya no muri Ukraine ntiyatangajwe. President Afrika y'Epfo yavuze ko ari vuba cane, yongera yumvikanisha ko intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya irambiranye kandi imaze konona vyinshi harimo n'ingaruka iri kwigira ku mugabane wa Afrika. Si ubwa mbere hari abipfuje guhuza Uburusiya na Ukraine. Ubushinwa muri kahise ka hafi bwaratanze ingingo ku bwabwo zozana amahoro hagati y'ivyo bihugu vyose ariko ntaco vyatanze. Mu kiganiro n'amamenyeshamakuru uno munsi muri Afrika y'Epfo, President Cyril Ramaphosa na bagenzi biwe bavuze ko bizeye ko ibiganiro bazokorana n'impande zose bizogira ico bivuyemo. onyufyo isanga yamara ibiganiro by'amahoro hagati y'Urusiya na Ukraine bikiri kure nk'ukwezi kwera impande zose zize gutsinda urugamba biciye mu muheto. Amakuru y'urugendo rw'abategetsi batandatu ba Afrika agiye ahabona inyuma y'umunsi umwe president wa Afrika y'Epfo yumvikanishije ko hari ababandanya kumuremera bamusaba ko igihugu ciwe co kwerekana aho gihagaze mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiriza Afrika y'Epfo guha ibigwanisho Uburusiya. Ibi vyagirije Afrika y'Epfo ibihakana yivuye inyuma.
Muri Sudani umugabo w'ingabo yafunze konti zo muri banki z'abasirikare mu mutwe w'abarwanya ubutegetsi muri icyo gihugu yanitangishaka.
Iyo ni imwe mu ngingo ifite intumbero yo gufata ubutegetsi bwose bw'icyo gihugu gifise ubutunzi bwinshi ifashwe n'igisirikare. Ikigo cy'itangazamakuru muri Sudani SUNA itangaza ko iryo tegeko ryasohowe na General Abdel Fattah Burhan ku munsi w'Imana ritumbereye amakonti y'abasirikare b'umugwi Rapid Support Forces ari mu gihugu hamwe n'ay'ibigo bitandukanye bafise. Ntiharamenyekana neza ingaruka iyo ngingo iza kugira kuri abo basirikare ba RSF hamwe n'ukungene igiye gushyirwa mu ngiro neza na neza. Ku munsi w'Imana General Burhan yarahinduye umukuru wa banki nkuru y'igihugu. Ku munsi wa mbere naho ahindura umukuru w'igipolisi hamwe n'abaserukizi b'ibihugu bibiri. Uyu mu General Burhan ntiyatomoye impamvu yafashe izo ngingo. Impande zibiri z'igisirikare cyo muri Sudan zimaze indwi zitari nke zigwana mu bice bitandukanye cyane cyane umugwa mukuru Khartoum. Ivyo birashobora gutuma icyo gihugu gisanzwe gihanzwe n'ibibazo bitandukanye cyadukamwe intambara nyayo mu ntara zose.
Murakoze Oriane Nitangisha Canadiane Ninina hazwe ku makuru avuga njyana hino ku isi. Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika kumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi no ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni wa radio yacu
Wanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru tuyahere muri Malawi mu murwa mukuru Lilongwe, yaho abapolisi n'abashinzwe umutekano bakoze umukwabu mu mpunzi zikomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru agera ku ijwi rya Amerika aravuga ko mu bafashwe harimo abagore n'abana bajyanywe muri gereza nkuru ya Mahura. Leta ya Malawi yasabye impunzi gusubira mu nkambi ya Zareka bitanize tariki ya 15 z'ukwezi gushize kwa kane mbere yo kuza. Muri studio navuganye na Simon Zigamasabo uvugira impunzi zikorera hanze y'inkambi, atangira ambwira uko mukwabo wagenze.
Ni inkuru yabaje cyane kuko abantu bari bajyamye nk'uko basanzwe bajyama mu bindi bihe byose mu bushaka gushaka hari nk'isaha 10 z'ubuca niho igipolisi migrasiyo n'inzego z'umutekano zavyukiye mu mashopu no mu ngo z'impunzi zose zikorera mu mujyi wa Lilongwe. Hafi amaketo yose y'igisagara cya Lilongwe abantu bafashwe aho basanze mu ngo.
Babafashe babajyanye he? Babajyanye mu nkambi. Babajyanye he?
Biri mu itangaza kuko Leta yatangaje ko impunzi zizofatwa zikazwa mu nkambi ya Zareka, ariko aya masaha tuvugana nawe abantu bafashe batwaye muri prizo hano bahita Mahura magiza mu prizone iri mu gisagara cya Lilongwe.
Uravuga ko bafashe abana n'abagore. Gufata abana n'abagore babajyana muri gereza babisobanuye bate?
Kugira ngo kuno munota ntiwa leta ntiyari yagira ikivuzeho mu buryo muri ofisho cyategeye kumeze kivuga kuko bateza kuba abantu mu nkambi, ariko niko ntihari muri prizo.
Ubu ni umutekano w'abantu, ariko se umutekano w'ibintu wo wifashe gute? Ayo mangazini yanyu mwacururizagamo yo byifashe gute? Nayo ararinzwe, murayakoreramo, mwayafunze bite?
Ku bantu bafashwe amashopu yabo nta mutekano mukeya afise, kuko bumva bafata abantu mu ijoro harugaye ariko nta bacunze umutekano bahari ku batafashwe nabo bahiye ubwoba birutse bahunze mbese muzagacarongwe ku mpunzi zose ubuzima gusa n'ubwahagaze nta n'umwe ariko kazi
ariko se abaturage b'abanyamara wibo bakiriye gute uwo mukwabu ku banyarwanda banyekongo n'abarundi bari muri uwo mujyi wa Rirongwe
impunzi nka zose zikora inyuma y'inkambi zikora mu mazu y'abenegihugu urumva ko nabo bari mu mucuruzi rero muri rusange umugwi munini w'abenegihugu barakunda impunzi bagurisha ibintu neza impunzi zizi kubana ariko hari n'ubundi mugwi muto noneho rero w'abacuruzi ni ukuta abanyeshari ari abo bakorana na leta noneho bavuga ko batwaye ubucuruzi rero umugwi munini w'abantu bakunda impunzi ntitwa twumva ko nimba impunzi yibwe ariko ubwoba ni bwinshi cyane ko abantu bashobora gusaba
ariko se ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryo rirabivugaho iki ubundi haba imikoranire ya hafi hagati y'inzego z'ubutegetsi bwa Malawi na HCR yo mikoranire hariyo mwabonye muri uwo mukwabu wakozwe muri iki gitondo
byatekereza kuba iyo mutashobora kubivuze impunzi ubwazo ishami ryitwa impunzi na leta ariko kino gikorwa ishyirahamwe ryitwa impunzi ryaravuze ko ridashobora gukorana na leta kuko ridafite uburyo bwo kwakiriza impunzi bivuze nicyo kimwe ngira ngo batwaye no muri perezida batwara mu nkambi kuko iryo shyirahamwe ryitegura gukorana na leta
none Simoni Zigamasabo ubu tuvugana aho uri muri ako gace urabona abo banyekongo abo banyarwanda abo barundi izo mpunzi zimeze gute zifashe gute zitegereje iki zirabona iki
ku makuru dufite bwa kuno munota umukwabu wawe mu gisagara cya Rirongwe ariko ibindi bice byose bya Malawi nta muntu yari yafashwemo ajyaho ndi abantu n'ubundi bafite ubwoba bamwe bashyinguye amaduka abandi bakinze ariko ubwo twese ku mwanya wose no mu bindi bisagara uwo mukwabu ushobora gushikayo
Simoni Nzigamasabo umuvugizi w'impunzi ziba hanze y'inkambi ya Zare kandi agushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi rya Amerika
Urakoze.
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutwe w'inyeshyamba wa M23 uravuguruza amakuru avuga ko ingabo zawo zagarutse mu turere wari waravuyemo muri teritwari za Masisi Tucuro na Nyiragongo Goma jimishukani bakomera
abaturage bari mu duce twa Kirorirwe Kicanga na Mweso muri teritwari ya Masisi Kiwanja Kisigari mu teritwari ya Rucuru na Kibumba mu teritwari ya Nyiragongo baravuga ko ingabo z'umutwe wa M23 zirimo gushimangira ibirindiro byazo muri utwo duce two mu ntara ya Kivu ya Ruguru bavuga ko baba biteguye kugaba ibitero bikaze ku ngabo za leta ya Kongo FARDC n'abayifasha mu ntambara bahanganyemo Dunia Karikumana Emmanuel umuyobozi wa societe civile mu mujyi muto wa Kicanga mu teritwari ya Masisi yemeza ko M23 ikomeje kongera ingabo zayo mu bice yari yarafashe mbere y'uko iva muri sheferi ya Bashali uyu yongeraho ko imbunda za rutura zirimo gushyirwa muri iyo misozi ibi bikaba byateye abaturage ubwoba bwinshi
imisozi ya Gicanga igenda igaragaramo inyeshamba za M23 nyinshi muri Burungu naho baragenda ama defense yabo bayongeramo ingabo nyinshi wagira ikibayirwe ugasanga naho bagenda biyongera mu bwiza naho barakomeza kugenda biyongera cyane habonetseho ikintu cyo kuvuga ngo c'est le fait ntabwo M23 mu by'ukuri yigeze iretira ahubwo ni strategie yahinduye igenda ibirindura gusa kuvuga ngo yavuyemo ariko ntabwo yigeze ivamo kuri ubu ngubu iragaragaraho ku bwinshi M23 irakataje umurego mu misozi ya Gicanga Iburungu Ikirorirwe aho ubona ko bari kubaka ama defense yabo mu buryo bukomeye cyane kandi n'intwaro barushaho kongera kuza bazongera cyane
Koloneli Guillaume Njike Kayiko ni umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri operasiyo Sokola ya mbere akaba n'umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kivu ya Ruguru agira ati ingabo za Kongo FARDC turamenyesha abantu bose ko duhagaze neza nubwo M23 irimo kwegeranya abasirikare bayo baje mu maposition bari barafashe mbere kandi bagatangaza ko bayavuyemo muri territoire ya Masisi ndetse na Rucuru ibyo twebwe ntabwo babiduteye kandi n'ukuri koko ubunguwe 2023 irimo kugarura abasirikare bayo n'imbunda zayo mu duce twakirorirwe ndetse n'ahandi ariko twebwe nka FARDC igisirikare cya Congo ntabwo twakwemera ko ibi byose biba ubunguwe duhagaze neza muri position zacu Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ubuyobozi bw'ayo 2023 burahakana ko butigeze gusubira muri ibyo birindiro Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Lawrence Kanyuka umuvugizi wa politiki wa 2023 yasubije agira ati
Occupation des anciennes positions parties il faut être
clair Ibyo birindiro bavuga ubu ngubu bifitwe nande ndakeka FARDC yagakwiye kuvugisha ukuri ndetse ikabwira abantu bose yuko ngubu ikorana n'imitwe yitwaje intwaro bakunze kwifatanya bu bwabo bakaza kuturwanya mu birindiro byacu bashaka kwe mugenzi wacu mu birindiro byacu ariko twebwe twemeye inzira y'amahoro turabikora umunsi ku munsi sinzi impamvu abantu bakomeza kugenda bavuga yuko ubu ngubu turi kongera intwaro ndetse n'abasirikare mu duce twari twaravuyemo reka reka ibaze nko mu cyumweru gishize bararwanye ariko ubu bwabo nibo barwanye kandi bakarwana n'imitwe irabita yitwaje intwaro ubu ngubu imitwe guverinoma ya Congo yisabayereza existe
Diffraction des réservistes qui se battent entre eux.
Utuduce tuvugwamo kuba turimo gukusanyirizwamo ingabo za 2023 n'udusanzwe turimo ingabo zo muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zikomoka mu Burundi, Kenya na Uganda. Ubwo twashatse kumenya iki ingabo za EAC ziyoboye utwo duce zivuga kuri iyi nkuru ntabwo byadukundiye. Kapiteni Nzabimana Norbert, umuvugizi w'ingabo za EAC ziri mu territoire ya Masisi, yatubwiye ko aza kugira icyo dutangariza mu masaha ari buze. Jimmy Shukrani bakomera. Ijwi rya Amerika Igoma.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice birindwi
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Urukiko rw'ibanze rwa Gasabo mu Rwanda rwategetse ko umushoramari Nsabimana Jean uzwi nka Dubai ndetse n'abahoze ari abayobozi b'akarere ka Gasabo bafungwa by'agateganyo iminsi 30 urukiko rwanzuye ko hari impamvu zikomeye zituma bafungwa Kigali Asumutakabuyi
urukiko rwasomye umwanzuro nta numwe mubaregwa bari mu rukiko usibye bo mu miryango yabo urukiko rwagiye rusomera buri wese rugaragaza impamvu zikomeye zituma akekwa w'ibyaha ku munyemari Dubai urukiko rutangaza ko hari impamvu zikomeye zituma akekwa w'ibyaha rushingiye ku buhamya bw'abagiye bagura amazu ye nk'uko urukiko rwasobanuye bamwe muri bo bagaragaje ko ayo mazu yari yubatse nabi ku buryo yatangiye kugwa urukiko kandi rwasanze Dubai akekwaho gukora inyandiko mpimbano Urukiko ruvuga ko mu mwaka w'2017 umunyemari Dubai yifashishije muri kimfura gukurikirana inyubako y'umudugudu w'Ikinyinya igenzura rya ryakozwe mu mwaka w'2015 ryaryerekanye ko nta injeniyeri yari afite ubakisha akanakurikirana ibyubakwaga uyu muhanga mu by'ubwubatsi warufunganywe n'uyu mushoramari ndetse n'abakozi b'akarere yasinyanye amasezerano na Dubai mu mwaka w'2017 ariko Dubai watangaza ko basinyanye muri 2015 aha urukiko rwashingiye ku buhamya bwa nkuriki imfura Theopiste rurega Dubai nyandiko mpimbano abara bakozi b'akarere ka Gasabo barimo rwa Murangwa Steven mbere abahizira Raymond Christien na Nyirabihogo Jean Darika urukiko rwemeje ko bafungwa iminsi 30 y'agateganyo kuko hari impamvu zikomeye zituma bakurikiranwa ibyaha bakekwaho urukiko ruvuga ko Dubai yatse icyangombwa cyo kubaka inzu yo guturamo akakigenderaho yubaka umudugudu wose urukiko ruvuga ko mu mwaka w'2015 ikigo gishinzwe imyubakire mu Rwanda cyakoze ubugenzuzi cyerekana ko mu makosa basanganye imyubako za Dubai arimo ko inzu zubakishije ibikoresho bidafite ubuziranenge kandi rimwe yakosoye. Kwa Murangwa Steven wahoze ari meya wa Gasabo n'abandi bari abayobozi muri ako karere bariganwa bashinjwa gukoresha ububasha bahabwa n'amategeko bagakingira ikibaba umushoramari Dubai mu bari gukora ari batanu. Umwe gusa wari injiniyeri muri Kifura Theopiste wakoreraga Dubai niwe wenyine wari kuwe by'agateganyo, ariko nawe urukiko rumutegeka gutanga ingwate ya miliyoni 3 no kujya yitaba ubushinjacyaha buri wa gatanu mu gihe cy'amezi abiri. Abo mu miryango y'abaregwa bakubise amarira nyuma yo kumva ko ababo bakatiwe gufungwa by'agateganyo. Umwe mu bashinjacyaha wavuganye n'Ijwi rya Amerika utashatse ko amazina ye atangazwa yabwiye Ijwi rya Amerika ko abaregwa nibamara kubona icyemezo cyabafatiwe muri sisiteme isanzwe ikoreshwa n'inkiko bazahita bajyanwa muri gereza ya Mageragere, ariko kugeza ubwo twavuganaga bari bagifungiye muri sitasiyo za polisi. Umwe mu bunganira abaregwa utashatse ko amazina atangazwa amaze kubwira Ijwi rya Amerika nanone ko bataramenya niba bazajuririra iki cyemezo kuko atarabasha kubonana n'umukiriya we. Abaregwa bari basabye urukiko ko barekurwa bakazakurikiranwa mu manza mbonezamubano kuko ibyo baregwa ari amasezerano bagiranye hagati y'abantu ntaho bihuriye n'ibyaha byatuma bafungwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi abari mu kiruhuko kizabukuru bahoje ari abakozi ba leta barinubira ko batabona ibyo basezeranijwe n'ubutegetsi kuva Perezida Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi. Yari yabemereye ko bagiye guhabwa pension ingana n'umushahara wa nyuma bari bagezeho mbere yo kujya mu kiruhuko kizabukuru. Inkuru Ijwi rya Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezweho na Thierry Vendayishimiye.
Munango z'umwaka w'2022 ni itegeko giye gukira abo bakukuruke mu kazi ka leta agahembo kabari mu zabukuru kangana n'umushahara w'ukwezi bari bageze ku gihe basezererwa mu kazi ryategerezwa kuja mu ngiro. Ariko gushika ubu mu kiganiro bahaye abakunzi b'Ijwi rya Amerika, abo bakukuruke bavuga ko barindiriye amasahira mu nzira. Leta y'u Burundi iremera ko hari byagoranye kugira ngo abo bahoze bakorera leta ubu bari mu karuhuko k'abageze mu zabukuru baroswe ibyo se Barundi yabemereye. Mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta mu kwezi kwa kane uno mwaka w'2023, umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper Ntawugwamiye yamenyesheje ko hari byagoranye kugira ngo ijyavumerewe n'umukuru w'igihugu rishigwe mu ngiro.
Nivyo iryo tegeko yarizwe mu nama nshingiranganji ivuye mu nama nshingiranganji raja mu nama nshingamateka na nkenguza amateka riremezwa. Iteko ryafashwe ritanga intumbero nyamukuru yuko cacyumviro canye n'icubahiro umukuru w'igihugu yuko umukukuruke yohabwa agashahara kangana n'umushahara wa nyuma yaronse ahembwa. Iyo neguro yarizwe mu nama nshingiranganji hari ingingo zibiri sindi buvuge ko zivuguruzanya ariko zitumvikanye ko neza barashizeho umugozi tomora kugira ngo icyumviro cyane n'icubahiro umukuru w'igihugu koko kije mu ngiro.
Abo bakukuruke mu kazi ka leta naho bariko baratunganirizwa bavuga ko itegeko bwirizwa ribegurira umushahara umukuru w'igihugu yabemereye buri nyuma y'amezi atatu riri mu karenganyo. Iri defose muhutu arongoye ishyirahamwe rihurikiyemo abo bakukuruke ku rwego rw'igihugu abona ko mu neguro y'iryo bwirizwa rishasha ricamo kubiri abakukuruke b'imbere y'umwaka w'2020 nabo guhera ico gihe.
Aba banyuma rero iryo bwirizwa rivuga ko bazohembwa agapansiyo kangana n'umushahara wabo wa nyuma bari bagezeko mu gihe bakuru babo bagiye imbere yabo imbere y'2020 bo bazoronswa ibice kwijana kuri pansiyo, ariko ivyo bice ntibiravugwa.
Nta kindi basaba atari uko abo bageze mu zabukuru botunganirizwa ku rugero rungana nk'uko ingingo zo mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi zibitegekanya.
Nk'uko nyine icubahiro umukuru w'igihugu adasiba kubivumera, avumera yuko ubutunzi bw'igihugu ari ubwa bose kandi butegerezwa kugabanganywa ku rugero rumwe. Uravye rero iryo bwirizwa bamwe bumengana ibinono abandi n'abana mu makete menshi tumaze kwandika, ariko gushika ubu ntituratunganirizwa nk'uko iyo ngingo ya 2022 ibwirizwa shingiro ibitegekanya.
Mu runani rw'amasendika y'abakozi CSB baranegura ingene gushira mu ngiro umuhango w'umukuru w'igihugu kubari mu karuhuko k'izabukuru byatevye. Gilbert Nyawakira arongoye urugo runani avuga ko ibintu bishobora kunyuka kuko hari abandi bakukuruke benshi buca biyongera kubahahora.
Ubu naho rero bagira bashize ko ibisata by'abarimo n'abaganga ari bagize ibice 99% by'abakozi bahora bagenda ku myaka 35 urumva bohoho ko kibazo gica kibi kibazo bazo bashobora kuba baba 600 umuntu aca yibaza ati bega ko hananiranye bajya abandi bagira biyongere bagenda ku myaka batahora nagenda ko mbere bega byihugenda gute akamaze ko turatera gini cubahiro umukuru w'igihugu inzego babifashana.
Umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper nawe gwamiye arahumuriza abo bakukuruke avuga ko ikibazo cabo bakukuruke naho catevye kiriko kirafata inzira igana ku musozo. Umuhango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nuwo kuva ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2020 hari mu ijambo ryiwe ryo kwinjira icese mu mabanga yo kurongora igihugu asubirira umuhisi Petero Nkurunziza yari yitavye Imana ikiringo cyo kurongora igihugu kitararangira.
Urakoze Thierive Ndayishimiye. Tugize ku kiganiro Amerika na kibanda ku byaranze Amerika mu bihe byahishe no mu bihe tugezemo. Ikiganiro mutegurwa kanugezwaho na Tuma Kamirindi.
Ku itariki ya 17 y'ukwa gatanu 1954 urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwaciye ivanguramoko mu mashuri ya Leta. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Itangazo ry'ubwigenge bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryo mu 1776 ritangirwa n'amagambo avuga ngo all men are created equal. Ushobora kubyumvamo ngo abagabo bose baremwe bareshya, ariko nanone ushobora kubyumva ku buryo bwaguye ngo abantu bose baremwe bareshya. Abirabura barabacakara bo iyi nteruro ntiyabarebaga. Byafashe igihe kirekire kugira ngo bitangire guhinduka buhoro buhoro. Bityo itegeko nshinga ivugurura ryaryo rya 13 ryaciye ubucakara burundu mu 1865. Ivugurura rya 14 ryo mu 1868 ryahaye abirabura ubwenegihugu busesuye n'uburenganzira bwo kurengerwa n'amategeko kimwe na buri muturage wese. Naho mu 1870 ivugurura rya 15 ryabahaye uburenganzira bwo gutora no gutorwa. Nyamara rero nyuma y'ibyo byose abirabura ntibigeze bafatwa kimwe n'abazungu. Leta zitandukanye zashinze amategeko abakumira mu nzego zose z'ubuzima. Ntibashoboraga kwicarana n'abazungu muri bisi, kwiga mu mashuri amwe cyangwa kujya mu bwiherero, mu bunywero n'uburiro bumwe, ariko ntibicaye barabirwanyije uko bashoboye kose ku giti cyabo no mu miryango inyuranye. Mu rwego rw'uburezi, imbarutso yo guca ivanguramoko mu mashuri ya Leta n'urubanza rwiswe Brown versus Board of Education. Dore uko byagenze. Oliver Brown yari umuturage w'umwirabura wo mu mujyi wa Topeka muri Leta ya Kansas iri mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari pastor mu itorero ry'abamethodiste. Mu 1951 yagiye mu rukiko arega inama y'ubutegetsi bw'amashuri abanza y'umujyi we ko amashuri yose y'abazungu yanze kwakira umwana we Linda Brown. Mu kirego cye yavugaga ko iki cyemezo cyari kinyuranyije n'itegeko nshinga. Urubanza rwarakururanye ruza kugera mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu mu 1952 rwasanzeyo izindi manza enye zisa narwo, maze urukiko rw'ikirenga ruzikomatanyiriza hamwe ruzigira rumwe n'izina rimwe Brown versus Board of Education. Ku itariki ya 17 y'ukwa gatanu 1954 nibwo rero urukiko rw'ikirenga rwafashe icyemezo. Abacamanza bari barugize bose uko ari 9 kandi icyo gihe bari abazungu gusa bemeje ko abareze bafite ukuri rero ko kwivangura amoko mu mashuri ya Leta rinyuranyije n'itegeko nshinga. Naho Oliver Brown yitabye Imana mu 1961 yari afite imyaka 42 y'amavuko.
arakoze tuma kamirinde mu kiganiro amerikana gishoje aya makuru y'iwanyu mu ntara bashimiye ko mwaduteza amatwi nkuko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umuhigi utabwirwa yica inyamaswa itaribwa mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye imana